Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatandatu n'igenekerezo rya 2020 Kigarama n'umwaka w'2025 cyuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ni rya sango rya makuru mu Kirundi nayo akaba aza kubashimikiye kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Abakukuruke ba leta bo muri komine ya Muyinga bitura bitaro bikuru by'akarere iyo komine basaba umushikiranganji w'amagara y'abantu gukurikiranira hafi ibiriko bibera kuri ibyo bitaro aho ngo ubuyobozi busigaye bubaka amafaranga y'ibipimo bimwe bimwe n'ay'imiti kandi ngo hari itegeko ry'umukuru w'igihugu ry'ubu mwaka 2020 ribaha uburenganzira bwo kwivuza ku buntu. Intara ya Burunga irugarijwe n'ikibazo gikomeye mu gisata cy'indero gifatiye hanini ubukene bw'inyubakwa z'amashure zidakwiye cyo kimwe n'abigisha. Ibyo nabyo ngo bikaba bifite inkurikizi mbi kuri kazoza k'abana hamwe ibyo bibazo bitotorerwa umuti vuba. Imidogo ni myinshi mu banyagihugu bo ku mutumba Sambura no mu Micungararo aho akabari muri komine Makamba bavuga ko haciye ukwezi barindiriye imisegetera irimwo umuti wica imibu ariko ngo bararindiriye amaso ahera mu nzira bafise amakenga ko iyi misegetera yanyurujwe ikaja kugurishwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Aya n'ayandi ni mukanya Samikasi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwaramutsa. Imidogo ni yose mu bakukuruke ba leta bo muri komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza bitura bitaro bikuru by'akarere k'iyo komine bavuga ko ubuyobozi bw'ibyo bitaro busigaye bubaka amafaranga y'ibipimo bimwe bimwe batumwa na muganga canke ku miti babandikiwe kandi hari itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuva mu mwaka 2020 ribaha uburenganzira bwo kwivuza ku buntu basaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gukurikirana hafi icyo kibazo. Ni nkuru ya Bonfils Biyongere.
Nk'uko amakuru ava muri bamwe mu bakozi ba leta bakukurutse bo muri komine Muyinga abimenyesha ngo haraciye igihe batakivugwa ku buntu nk'uko umukuru w'igihugu yari yabitegetse guhera mu mwaka 2020. Ubu abakukuruke bitura ibitaro by'akarere ko muri komine Muyinga ishavuriraniga bavuga ko basigaye barihishwa amafaranga yo gukoresha ibipimo mu gisata gipima indwara n'imigera kandi bategerezwa kubikorerwa ku buntu nk'uko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka 2020 ribitomora. Si ibyo gusa, ngo niyo bagiye kurondera umuti barakwa amafaranga y'inyongera kandi ata mikoro bafise kuko amashirahamwe abajejwe abaha intica ntikize. Basaba umushikiranganji w'amagara y'abantu gukurikiranira hafi ico kibazo.
Birababaje rero kubona umuyobozi w'ibitaro by'Imuyinga aca kubiri n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ibyo n'akamaramaza. Uno munsi rero biragoye ko abakukuruke bari basanzwe badafise amikoro baronka amahera yo kuriha ibipimo baba batumwe na muganga canke amahera yo kuriha umuti baba bandikiwe. Abakukuruke rero dusaba umushikiranganji w'amagara y'abantu gukurikiranira hafi ico kibazo agasubiza ibintu mu buryo ko bari basanzwe bavunika atabo bava.
Kuri ayo makenga yose uruganda rwa Radio Nzamba agateka kawe twarondeye muganga Emmanuel Ndayikenguruka yarongoye ibitaro bikuru by'Imuyinga kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Urakoze Bonfils Niyongere. Dutandukire igisata kijanye n'indero. Intara ya Burunga irugarijwe n'ingorane zikomeye mu gisata cy'indero na cyane cyane ari ingorane zishobora guhungabanya kazoza k'abanyeshuri ibihumbi n'ibihumbi. Ibyo bibazo ahanini bijanye n'inyubako zidakwiye, abakozi cyane cyane yabigisha n'ubutunzi. Basaba inzego zibishinzwe hamwe n'abafatanyabikorwa mu gisata cy'indero kugira icyo bakoze ibi bibazo bitoregwe inyishu vuba na bwango, atari uko ibyigwa bishobora guhagarara.
Amakuru panga mu ntara ya Burunga yemeza ko hari ubukene bw'intebe bita bon pupitre zingana ibihumbi 74 hamwe n'amasomero ashika ibihumbi 20 uyu mwaka kugira ngo ibyigwa bigende neza. Uretse amasomero n'intebe ngo amashuri menshi arashobora kuja mu kaga atagikozwe kubijanye n'amagara y'abantu. Ivyo ngo bituruka ku kubura amazi meza yo kunywa n'utuzi twa subumwe tudakwiye canke twabomaguritse twabo twabaregwa canke abarezi. Ibyo ngo bishobora gutuma abanyeshuri, abarezi n'abandi bakozi b'amashuri bashobora guhura n'ingorane zikomeye z'indwara ziturutse ku isuku rike. Ku ruhande rw'ubutunzi ku mashuri naho nyene ibintu ntibyifashe neza. Mu mashuri y'inyuma y'ishuri shingiro umunyeshuri wese arariha amafaranga 700 y'amarundi ku gice, mu gihe leta irihira amafaranga 500 y'amarundi ku munyeshuri wo mu ishuri shingiro ku gice kubijanye n'amafaranga yo gukoresha ku mashuri. Abayobozi b'amashuri shingiro nayo inyuma y'ishuri shingiro bavuga ko amafaranga adashobora gutuma barangura ibikorwa bikenewe. Aho bavuga kugura ibikoresho nk'amakaye, impapuro, ingwa n'ibindi cyane cyane muri iki gihe kiduga ry'ibiciro ku masoko. Ivyo ngo vyiyongera ko intererano zitandukanye zisabwa abayobozi ku rwego rw'umugambwe CNDD-FDD hamwe no ku nzego zitandukanye mu gisata c'indero, haba mu makomine canke ku ntara. Ibyo navyo ngo bishyira amashuri mu ngorane zikomeye z'ubutunzi cyane cyane amashuri y'inyuma y'ishuri shingiro asanzwe afite abanyeshuri bake cyane. Intango y'umwaka w'ibihumbi 2025 uhera w'ibihumbi 2026 ngo byaranzwe kandi no guta akazi kubigisha mu ntara ya Burunga, aho abigisha bari hagati y'ijana 150 na 200, harimo n'abayobozi b'amashuri bahebye akazi mu ndwi za mbere z'ugutangura ishuri, bamwe baja hanze y'igihugu kurondera ubuzima ukundi. Kugira ngo icyo kibazo gikemugwe ngo ariko hari uburyo bwo gukoresha abarimu babakutsa kivi kugira ngo baje barafasha ku rwego rw'amakomine. Ariko nk'uko amakuru ava mu biro by'intara y'indero DP ya Burunga bivuga, iyo ntara ikeneye abigisha bashasha n'ibiburiburi 2499 muri uwo mwaka w'ishure. Ikindi kibazo gikomeye ni ikijyanye n'ibitabo by'ishure byaheze ku mashure nka yose. Itangwa rya nyuma ry'ibyo bitabo ngo ryabaye haciye hafi imyaka 10. Kuva icyo gihe ibitigiri by'abanyeshuri byaraduze, inyigisho canke programme zarahindutse, mu gihe ibitabo byashaje biraherengetera. Mu mashuri menshi abanyeshuri batangira igitabo kimwe ari benshi iyo bakironse. Kubera ibyo bibazo, abakorera mu gisata c'indero mu ntara ya Burunga basaba inzego zibishinzwe hamwe n'abafatanyabikorwa mu gisata c'indero guhagarika ibyo bibazo byugarije indero.
Inzamba
imyidogo n'imyinshi manyagihugu bo ku mutumba wasambura no micungararo yaho ni muri komine Makamba mu ntara ya Burunga zone Mabanda. Bavuga ko haheze ukwezi kose bataronswa abandi imisegetera irimo umuti wica imibu, bakibaza ko imisegetera bari kuronswa yanyurujwe ikajugurishwa mu gihugu kibanyi cha Tanzania. Ni nkuru ya Jean George Kibogo.
Abanyagihugu bo muri zone ya Mabanda cyane cyane ku mutumba wa Samvura no mu micungararo bavuga ko nyuma y'ukwezi kurenga abandi bararonkejwe imisegetera yo kurwanya no gukinga indwara ya malaria bo batigeze bayikubita ijisho. Bavuga ko imisegetera bari kuronswa bumva amakuru ko yoba yaranyurujwe igashorwa mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Ivyo babivuga kuko hari imisegetera itazwi itigiri yafatiwe ku ibarabara rya Mabanda Migina rija ku mbibe Uburundi buhana n'igihugu cya Tanzania, bagasaba abijeje kuva hasi gushika hejuru gutanga umuco kuri icyo kibazo.
Ano hino haya vuga yuko iyo misegetera yo yaranyurujwe ubwo mu gihugu cya Tanzania. Rero dusaba nuko abarinjeje cyane cyane bagenzi bo mu kandi bo gutanga imisegetera bava mu gace guhera ku mutumba muri zone mu komine mu ntara batanga umuco kuri ibyo bintu kuko urabona yuko habaye ubusuma.
Abajejwe icyo gisata cyo gutanga imisegetera mu ntara ya Burunga ngo batanga umuco kuri iyo myidogo y'abanyagihugu.
Murakoze Jean George Kibogora. Imbere gusozera no makuru dukurikire ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mu bishyirizwa na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Mwaramutse neza mwese mudukurikira akazi muri amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi. Ikinyamakuru iwacu kimenyesha ko Sandra Muhozo umenyesha makuru akora ikinyamakuru ya Nova Burundi mu ntara ya Ngozi yarengutse kandi imbere ya sentare nkuru ya Ngozi kuwa 19 Kigarama uyu mwaka, inyuma yaho urubanza rwa heruka rusibiye ku rubanza rukaba rwizwe mu idonido ababuranira leta bakaba bamwagiriza ibyaha byo kuvogera ubwigenge bw'igihugu no kubiba amacakubiri bivuye ku nkuru y'ibipanga yo birikira tangwa mu gihugu. Ababuranira Sandra Moza bakaba bavuze ko ibyo byaha bidafise ishingiro, bakibutsa senare ko abandi bamenyesha makuru basangiye ikiyago kuri WhatsApp batigeze bakomwakomwa canke ngo bakurikiranwe n'ubutungane. Urubanza rwa bwacu rushirwa mu iherero bikaba bitekanijwe ko ruzosomwa kuwa 19/0 umwaka w'2026. Sandra Muhoza akabafunzwe mu gihe amagara yiwe atifashe neza. Ikinyamakuru Burundi Eko naco canditse ko ibanki y'isi yose yamenyesheje ko mu ntango za Kigarama mu mwaka w'2025 kwigiye gushigikira umugambi wo gukwiragiza amazi meza mu gihugu, bikazotwara amafaranga angana n'imiliyoni 80 z'amafaranga y'amadolari y'Abanyamerika. Muri Bujumbura, ishirahamwe rishasha rihingura amazi rizotuma hongerwa metero cube 60,000 by'amazi ku munsi azokoreshwa mu mihana no mu mashirahamwe. Umugambi ukazoshikira abantu bagera ku 165,000 mu gihugu cyose, harimo 490,000 bo mu gisagara cya Bujumbura n'55,000 mu ntara zo hagati mu gihugu. Ibanki y'isi yose imesha ko naho biruko ikibazo cy'amazi meza kigoye mu gihugu na cyane cyane mu ntara zo hagati, kenshi zikogwa ko nihindagurika ry'ibihe. Uwo mugambi bikaba bitekanijwe kuzotangura mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2026. Mujaye n'umutekano, ikinyamakuru Resos Media kimesha ko umuntu umwe yahagaritswe kuwa 19 Kigarama umwaka no mu Rumonge ahogwa gufata amasanamu abasirikare b'Burundi baherutse kuva mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu gihugu cya Congo, akaba yagirijwe gusuma urusaku. Ariko inyuma yo kuvizwa n'igipolisi ikaba yavuye ari kugwa, abategetsi muri iyo komine bakaba basabye abanyagihugu barongoye ko bitemewe gufata amasanamu abasirikare muri kino gihe batembera mu gisagara cya Rumonge basa nk'abarushe bambaye n'imyambaro idasa neza, ari navyo byateye amakenga abanyagihugu. Abasirikare bakaba bagarukanywe inyuma yaho baneshejwe n'umuhari M23 mu ntambara zari ko zibera mu gihugu cya Congo na cyane cyane mu gisagara cya Uvira. Burundi bukaba bwari bwatwaye iyo abasirikare bashika 10,000, muri abo hakaba harimwo abatararonka inzira yo gutaha. Ikinyamakuru iwacu naco kirerekana ingene intambara zo mu buseruko bwa Repubulika ya Intwari Rusange ya Congo zatumye Burundi buja mu ngorane. Abahunze bavuye mu gihugu cya Congo baharugwa mu 2026 bakaba baje hagati y'amatariki ya 5 na 16 Kigarama umwaka w'2025, bituma Burundi burengegwa mu kubakira baciye mu bice bya Rumonge na Gatumba, aho bari mu buzima bwe cyane, haba mu kuronka aho barara, kuronswa amazi meza n'utuzu twa sugumwe hamwe no kuvugwa. Ishyirahamwe riraba impunzi ku isi ya CHR ryamenyesheje ko Burundi bukeneye amafaranga arenga 33,000,000 z'amafaranga y'Abanyamerika kugira bushobore gutorera inyishu ibibazo by'izo mpunzi. Muri kino gihe izo mpunzi zikaba ziri ko zirimurirwa mu bibanza byateguwe kubakira nko muri Bweru mu ntara ya Buhumuza, yizewe ko hari abafasha Burundi bazogira icyo bakoze. Ikinyamakuru Resos Media nacho kivuga ko ikiza cyakorera cyatanguye kwibonekeza mu ikambi y'impunzi ya Busuma muri Ruyigi, aho abagera kuri 30 bamaze kwandura iyo ndwara n'umuntu umwe amaze kwitaba Imana bitewe n'ubwinshi bw'impunzi hamwe n'ubukene bw'utuzu twa sugumwe. Iyo kambi yakira impunzi ikaba yaritekanijwe kwakira abantu 200,000, ariko uno munsi ikaba irimo abarenga 30,000 bose baje bava mu gihugu cya Congo. Icyo giza cyakorera kivugwa kandi no mu mpunzi ziri mu Gatumba, aho abagera 46 bamaze kwandura. Nino ngaha rero duce dusozera n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi. Mwakoze mwese mwaduteze abiri na ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
urakoze Bertrand ngenda kuri iyo ni no gahije dusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaditeze yombi ngashimira na bagenzanje umwe wese ugiti ciwe bafaje kwatukaniriza mugire aho mwamubahwe mwanyamubyanyu na gahwana.